Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mbere itariki imwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Ibyo kubasubiriza ni ingingo ifatwa n'amashyirahamwe ariya yari yabasabye u Burundi, niyo yafata ingingo zo gusaba abandi babasubirira ngaha mu Burundi, leta y'u Burundi izoheza ibaha inyishu.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku itahuka ry'abapolisi bahora mu bikorwa byo kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrique. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru avugwa ku Burundi. Kaze mwese. Abapolisi b'abarundi bahora mu gikorwa cyo kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrique batahuse. Igipolisi kimenyesha ko hatabandi bagiye kubasubirira, ariko abapolisi bavyigiye ngo barahari igihe cyose vyokenegwa. Inzego zibijejwe zizovyiga u Burundi burungike abandi ni bwaramuka bubisabwe. Igipolisi cyabeshuje kandi amakuru yavuzwe ko bamwe muri abo bapolisi bari barasavye ubuhungiro, bamenyesha ko umutekano wabo wari ubangamiwe batashe mu Burundi. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Bujumbura.
Turi gihe cy'isaha zitandatu z'umutaga, indege rero ya polisi 126 b'Abarundi ishitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi n'inkofero z'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'udufurari. Twiryo shyirahamwe nyene bakiriwe na bamwe mu bakuru b'igipolisi cy'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abapolisi bakoze birashimwa mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU yari yabatumye ko ngo yashimye ibikorwa baranguye. Ikitavuzwe cyo ngo n'abanyagihugu bo muri Centrafrique hamwe n'abategetsi b'icyo gihugu bahoramwo mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ishyirahamwe mpuzamakungoni ryavuze ko rihagaritse amasezerano ryari rifitaniye n'igipolisi cy'u Burundi mu gikorwa cyo guhagararira amahoro n'umutekano muri Centrafrique. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ibyo atari igipolisi cy'u Burundi cyo bibazwa. Pierre Nkurikiye.
Ibivugwana rijya shyirahamwe biraheza bikabazwa ryo. Twebwe turiko tuvugira abapolisi b'u Burundi bashitse uno munsi bavuye mu gikorwa bari barongitswemo n'igihugu kandi bagikoze neza kandi barangije ikiringo cyabo.
Uko biri kose abapolisi batashe nta bandi bagiye kubasimbura batekanijwe nk'uko bisanzwe bigenda muri bene ivyo bikorwa. Ariko igipolisi cemeza ko abapolisi bize ibijanye no guhagararira amahoro n'umutekano bahari. Izo ngabo ngo zamaze ziteguye gutabara aho zikenewe.
Kubijanye no kubasubiriza, ivyo kubasubiriza ni ingingo ifatwa n'amashyirahamwe ariya yari yabasavye u Burundi, niyo yafata ingingo zo gusaba abandi babasubirira ngaha mu Burundi, leta y'u Burundi izoheza ibaha inyishu. Inteko z'igipolisi zija gufasha hari ingorane z'umutekano ngaha mu Burundi zamaze zihari kandi zamaze ziteguwe, n'ejo bundi twaraberetse abari bahejeje gusohoka.
Mu minsi iheze ishyirahamwe rihanira agati y'akazi na muntu Fokode ryari ryashikirije ko bamwe mu bapolisi bari mu gihugu cya Centrafrique baribwiye ko bafise amakenga ku mutekano wabo baramutse bataje Burundi. Pacifique Nina Hazwarirongoye yayanditse avuga ko abo bapolisi bamwituye bongera bitura ONU kugira ngo bafashe kurondera ubuhungiro. Twabajije umuvugizi w'igipolisi niba ingabo zatashe zose, yatwishyuye bikurikira.
Umugambi wabo wari uwo kugomba gucanishamo izi nzego, murazi yuko izi nzego ari umwugariro w'igihugu, umaze gushobora kuzicanishamo uraheza ugashika ku bundi bubisha bwose uba wifuza. Uno munsi rero baravuga ibihuha byinshi, bakanavuga yuko ngo hariho ngo abababwiye amajambo nk'ayo. Mu gipolisi cy'u Burundi kungene cyubatse, umupolisi afise ingorane zaba iz'umutekano wiwe canke izindi, ntazitura abantu nka bariya tuzi ikibagenza. Araheza akazitura inzego abamutwara, kuko ababatwara bari kumwe nga kandi nabonye murashaka kubibariza, barakubwira ko batashe neza kandi murabona no ku maso barakeye, kandi barakubwira ko banezezwe cyane no kubona barakoze akazi igihugu cyane cyabarongitsemo kandi neza, kandi ko banezerewe no kuba bagarutse muri kino gihugu.
Abapolisi b'Abarundi bahora mu gihugu cya Centrafrique na 2008 abatashe kuri uyu wa mbere ku murango ni 2006. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nyene hitezwa abandi nk'abo bagenzi babo basigaye bazoza mu minsi iri imbere. abo babaye baragumayo n'abacungereye ibikoresho bahora bakoresha harimo n'ibigwanisho bikomakomeye imbere yuko bigarukanwa mu Burundi nkuko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi. Abapolisi bari baroye mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Central Africa mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2014. Mu bisanzwe bategerezwa kumara ikiringo cy'umwaka. Igihugu cy'u Burundi kigira gatatu mu birungika abapolisi benshi mu bikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano ku isi, kizi nyuma y'ibihugu bya Cameroon hamwe na Congo Brazzaville. Eloge uri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge uri Kaneza. Kandi naho muri komine ya Mishiha, intara ya Cankuzo, imiryango ingana kuri 70 ku miryango 157 yari yarahungiye muri Tanzania iramaze guhunguka. Abo bahungutse bavuga ko batashoboye kwihanganira ubuzima bubi bari babayemo mu ikambi y'impunzi aho muri Tanzania, bahitamwe gutaha. Iyo miryango imenyesha ko yakiriwe neza mu kibanyi n'abajejwe intwaro babakiriye neza, kuko bavuga ko babafashije gusuzuma amatongo bari barasize. Abajejwe intwaro basaba ko nabandi barundi basigaye botahuka, kuko muri komine Mishiha atakibazo cy'umutekano gihari. Inkuru ya
Nzimana Omar, umwe mu bahungutse ava mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, avuga ko yahungutse aturutse ikambi kubera imibereho yo mu ikambi yari yamunaniye.
Yego, mperuka kuva muri Tanzania, ahantu umutwa waraduhoze mu kambi ya Nyarugusu turavaho tuja mu nkambi ya Mutenderi. Aho re Mutenderi nabonye ubuzima bwaho menga bugenda nabi, ca ndivira nditahira kuko numvishije agace mperereyemo yuko ari amahoro atangorana.
Ushitse nta kibazo wagize, bakwakiriye gute?
Jewe maze gushika baranyakiriye ababanye, turagwana mu nda nta ngorane nta na kimwe bigeze bangira. Abajeje intwaro naragenda biyanzuza ko ndababwira yuko mpungutse, bagiye ati karibu nta ngorane, barananandabisha n'ivyanje mu n'ivyanje birakwiye nta ngorane kweri.
Ntiranyibagira Enoki nawe nyene yari mu nkambi y'Induta, ibijanye n'ibifungurwa bayimpunzi ntiyabishoboye kandi vyama ari vyabindi.
Amutumba amavuko naha mu rutsindo kabaro navukiye kabaro nakuriye hamaro vyarashitse Trake, Bategaziga ngazi ifu y'ibigori n'ubwishaza n'amakoto, ariko gusa beshi nk'ubwishaza ntibuborohera, baca barashobora kugwara nk'indwara zo guharisha. Nico gituma twafashe n'umugambi wo kuca twivirayo, nta buzima bwiza twabonyeyo n'ukuri. Tucyambuka mwiryo joro nyine twamuka, twatelefonye umugenzi tiraba ukuntu woza kudutegera, byarashitse aradushikira aradutegera. Tugeze ijya ku masango, imbonerakure ziraduhagarika, turahagarara zituvuga ati nta kuntu mwo kwinjira ngaha, kose yohana atavyamenya acadusubiza mu batatu twa makosiyo. Niwo mutware wacu nawe ni baramutelefona carahashika, aratubaza ukuntu vyakenze turabishura, batwakirana neza. Niho baca avuga ati sinzohera ngaho, aratelefona n'abakuru ba Musantere baca avuga ati tubasange ku gahumo kuri OBR. Turamanukayo kuri OBR buramatari na documentation na Musantere, niho badusanze babona kwakira neza nta ngorane. Gushika no kwino saha nta ngorane turi gaduhura nazo kubadushiketse ngaha Burundi.
Beatrice Nahayo ubundi yahungutse agereranya ikambi y'impunzi n'agashu.
Imfungurwa zaho ku bantu benshi zarabananiye, na jewe zarananiye, nyene cyo gituma mvuyeyo. Kandi umuntu ameze nk'uri mu gasho ntatembera, n'inzu tubamo si nziza.
Wari uri mu kambi ya
Induta.
Bizimana Anakle, Musitanteri wa komine Mishiha, aremeza ko hari imiryango yari yahunze kubera ubwoba bw'ivyo ariko biraba mu gihugu. Musitanteri Bizimana avuga ko naho hari abahunze muri komine arongoye hari amahoro n'ukubahana mu butandukane bw'abahaba.
Muri make mu ntango igihe hasa n'ahari ingorane mu gihugu mu mwaka uheze 2015, hariho imiryango imwe imwe yameze nk'ishacoba, kuko ntangorane vy'ukuri yibonekeje, kuko muri komine Mishiha mu butandukane bw'abanyagihugu baho nta n'umwe yigeze agirira n'abuwundi bivuye washaka ko butarukane bw'imigambwe amadini ya mamuko, na cyane cyane nsubire nibuse yuko komine Mishiha arimo makomine irimwo abantu bava mu ntara zose mbere ngira washaka amakomine yose y'uburundi arashaka kuba aserukiwe ivyo rero budasa bwacu abanyamishiha bwaradutumye dushora kubaranya twubaka ikomine yacu n'ico gicumba rero nabo byo byarashitse bakagenda bwa bwoba bwawo twobamenyesha ko twari dufise imiryango ishika 157 yagiye muri ubwo buryo mu gihugu kibanje cha Tanzania ariko gushika uyu munsi imiryango ishika 60 iramaze kugaruka ngaha muri komini wacu tugira ko tubamenyesha nuko mu ngorane badushikiriza iyo bashitse batubwira yuko muri Tanzania babayeho nabi ari nacyo gituma bahitamwe kuza batorotse kuko ntibabarekura mu makambi y'impunzi ntibabarekura ngo bashobore kuza kubwisanzure ariko turaronka mbere n'ubutumwa bwa bamwe bamwe basaba yuko twobasabira kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro
aho bose bahunguka bavuga ko mu guhunguka baca mu nzira zitazwi n'amategeko kuko haba hase canke leta ya Tanzania batabemerera guhunguka imishiya mu ntara ya Cankuzo Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidel d'Antoine tuje mu bumanuko bw'igihugu amazi yo kumugara muri komine n'intara ya Rumonge hazi ku izina ry'amashuha arafise akamaro ku magara y'abantu ivyo bivugwa n'abaje koga muri ayo mazi bemeza ko abavura ubumuga butandukanye ivyo birenemezwa n'abahinga mu by'ubuvuzi inkuru ya Evariste Nzikobanya nka yishikiye ku mugara mu mpera zindwi duhejeje
ayo mazi y'amashuha yo ku mugara ahurumbirwa n'abavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu ari ku birometero 16 uvuye ku mugwa mukuru wa komine n'intara ya Rumonge ayo mazi ni umuti ku bagwaye indwara zo gukongatara imitsi no mu makonyero canke mu ngingo z'ibihimba by'umubiri nk'uko abo twahasanze bavyivugira hari abahaza mu misi y'impera zindwi hari n'abandi bahamara igihe womenga ni mu bitaro ni ingwe ko Jonathan aturuka mu ntara ya Makamba afise ingorane zo gukongatara paralizi mu Gifaransa ashima ko mu kiringo cindwi zibiri ahamaze ayo mazi yamugiriye ka mitende
ndamaze mayinga abiri ariko ubu numva yuko nari ntanguye kumva akahengwe akahengwe ngonje mbe ndakuduka mu yaka gatoya kugira nzokaruke
kiretse uwo hari umwe mu banyamugara ashinge ntahe ko wewe yari yaramugaye none ubu yamugurutse kubera ayo mazi ngenda bavuma François ashikiriza ko mu bitaro bitandukanye bari baramwirukanye bamubwira ko indwara yiwe yananiranye none ubu aratambuka
uyu munsi meze neza abona shimye Imana cyane kuko umva cyambere abadokotere babona ko ari bo bame bamagara ariko bamaze maze kuba nshika ngaha ubu ndagenda ibirometero 15 arecu n'amaguru ngagaruka umva narake no bwo mishano nakize ntundu sigaye ntundu duke duke tutunyanya nyene ariko geze umunsi abantu batangara no muryango batangara waru inyenyari
abanyagisagara cha Bujumbura bifise basidukana niyo nka mu mpera zindwi bagana ayo mazi yo kumugara uno mwigeme ashikiriza ko yatanguye kuja kumugara aherekeje abavyeyi biwe bavuga ko ayo mazi abamara uburuhe bafise mu mubiri Munezero Foxella ashinga intahe ko nawe nyene ayo mazi amumara uburuhe
aya mashuha turakunda cyane ni liye turistike abanyagihugu benshi bakunda hari abantu usanga bafise nk'ingorane zo gukongatara canke bafise uburuhe mu mubiri barakunda kuhaza
amazi bita mashuha ni umuti nk'uko vyemezwa na muganga Alexis Nzakaraye uwo nawe arongoye ikigo cy'akarorero ku rwego rw'igihugu kijejwe kugorora kinesiterapi mu rurimi rw'igifaransa asigura ko ayo mazi atavura indwara zose nk'uko hari abavyibaza uwo muganga avuga ko ayo mazi agorora imitsi hamwe no mu makonyero abantu bashobora kwandura indwara zitandukanye mu gihe harabaje koga muri ayo mashuha bagwaye mwene izo ndwara zandukira nk'uko bivugwa n'uwo muganga ikizira kandi nuko hari urwaye igikomere yuja muri ayo mazi muganga Alexis Nzakaraye atera kamo bakurikiranira hafi ubwo bwogero bw'amashuha kwirinda kwa ayo mazi yocafura abaja kogera muri ayo mazi batera kamo komine Rumonge gutegura neza icyo kibanza kiratiro bemeza ko kibafitiye akamaro basaba ko ubwo bwogero bwo kwagurwa kugira haboneke ubw'abagabo ukwabwo abakenyezi n'abana muri kino gihe abo bose bogera hamwe Ndikumana Gerard yahoze ari mu standeri wa komine Rumonge ubari mu nama nyobozi y'iyo komine aratanga ihumure
leta imaze kubona akamaro aya mazi afitiye abene gihugu no kumenyesha yuko muri za miliyoni 500 leta yemerera makomine inusu ya yonu kufuga imiliyo na majana mina minungi tanu chose chegenewe kuzo kwa agura ahahandu umva rero kwa rumugambi wa rusa anguzi kana retiti kukore itare miekuzo miliyo na majana mina minungi tanu chicho kora kwa agura ipisine nga haa kugira hagu kebu uva kena hana wanu watera mira kukura wana nguwa runga watera mira wana haja haku jari humu guiza tuunga ajaya tangu ye agumba kuhasiri hoteli urumva n'ukuri iki kibanza mu minsi giye kuza kizuba gitembere cyane kandi abantu bazuhahurumbira
ikindi kibanza cy'amashuha gihurumbirwa mu bumanuko bw'u Burundi kiri muri komine Rutovu y'intara ya Bururi hafi y'isoko ry'uruzi niri gwisuka mu kiyaga Mediterane ku mugara mu ntara ya Rumonge Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Kuva inama mpuzamakungu itoreye mu ndwi iheze icyemezo cyo kurungika mu Burundi abapolisi 228 bazomara ikiringo cy'umwaka bagerageza guhagarika ubwicanyi hamwe no guhagarika inyifato yo gutyoza agateka kazi na muntu abarundi barabandanya gushikiriza aho bahagaze kuri icyo cyemezo. Nivyo mugenzi wacu Frederic Ngundikije aganiriye n'abanywanyi biradijwe rya Amerika mu kiganiro muri Sango no munsi. Abatumire bari Felix Kubwayo Murundi aba mu Bubiligi akabakurikiranira hafi ibibazo byo mu gihugu cy'u Burundi na Professeur Libera ntabashira na Professeur Libera ntabashira kandi murantunga yigisha kuri Kaminuza ya Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Professeur Libera atangura avuga ukuntu yakiriye ico cemezo cyo kurungika inteko z'abapolisi mu Burundi.
Ico cyumviro cyo cemezo twacakiriye neza neza gatoyi kuko kije gitevye ica kabiri ico gitigiri ni gitoyi cyane gose hanyuma n'ivyo bajejwe kubagiye gukora sugukingira abarundi no vyita ko arugu ko ari ijisho rya dinama muza makungu nivyo bazomenya ibikogwa mu Burundi mu bijanye no guhotora agateka ka muntu urumva rero nabishimye mugabo nongera ko yuko ntibikwiye kuko icari gikenewe ndo munsi nuko hagende inteko zikingira abarundi zikanafasha abashaka guhunga bagahunga ariko ico gitigiri ntigikwiye kandi n'abapolisi ariko n'imitende
libera mvuze ikintu gihambaye ngo abashaka guhunga bagahunga ntangira abashaka guhunguka hari umutekano utabahunguka
umutekano ndivuga ko tazoboneka kuko murabizi rya mbere ntuzeye abapolisi bagenda mu bihugu gucungira umutekano umutekano ushugaruka kandi n'ubu bariyo murazi neza yuko na New African yari yavuze yuko yari yasavye yuko agenda abapolisi bashikira abantu ze abacungera agateka ka muntu bashikijana n'abasirikare babahinga abashikijana ariko muri ayo 200 hamaze kugenda abashika batarenga 50 no kuvuga abasirikare 15 n'abapolisi n'abajejwe gucungera agateka ka muntu bashika 43 n'abandi henze
hari abantu bavuga Libera bavuga ko igihe ico cemezo gifatiwe ari igihe kitumvikana kuko bavuga ko amahoro yari kuragaruka mu Burundi bakaba bavuga ko ico cemezo cari gufatwa mu mezi aheze aho ubwicanyi bwari bukabije kurusha aho muhavuga kwi
yo nta mahoro aragaruka mu Burundi akarore mu Burundi nibyinshi mbere kubamenyesha makuru hariho uwo numvise uyu yinyegeje mugenzawe hariho abasirikare mu gisoda bimwe bita FAD birirwa barafatwa ku munsi hari habicwa hariho abitwa ngo bafashwe ko bafatanwa n'ibigwanisho ivyo byose byerekana yuko atamutekano uriho abarundi bafa ku munsi abagore barabavyole hari n'abagurishwa hariho abana bapfungwa abanyeshuri bese koriye nta mahoro mu Burundi gatoyi
ego mushya ntahe Felix kubgayo namwe ico cemezo mwacakiriye gute
ego iyo ico cemezo ico natangura kuvuga ko nuko Uburundi atacubura bivuga ko kuko nimba mwarakurikije neza mwarabikurikiye neza ndibaza mwarabikurikiye neza nubundi ico cemezo nukuvuga kugira ngo gishobore kushyirwa mu ngiro ubutegetsi bw'Uburundi rwanda kucemera butacemeye ntibizokunda hamwe rumumba ico ndavyumvira ko ico nashaka kuvuga nuko gihe naheruka mu Burundi navuye muri indwi kwa mbere jewe nabonye hari umutekano aho naciye hose naraganiye n'abana shoferi b'amataxi naraganiye n'abanyezamu naraganiye n'abandi batari bake bose bavuga bati amahoro ariko aragaruka murumva rero yuko ico cemezo c'inama mpuzamakungu kiracuramye kuko naje ndi mu bavuga yuko kije kitakiri mu kiringo cacu hama rero kuvuga yuko ngo coba kije gukingira abarundi ngo n'igihugu 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 cikukiye sinibaza yuko ari ibindi bihugu byoza gukingira abanyagihugu n'igikorwa ca mbere ku bategetsi bahari batowe n'abanyagihugu kuvuga ariko abarundi bapfa nta gihugu na kimwe abantu badapfa ahago n'ukuraba imvu zoba zitumye nk'abantu bamwe bamwe bapfa none abo bantu bapfuye hari abarafite ibyemezo yuko araba polisi cyangwa ingabo z'ubundi zabishe naye guhunga nta gihugu na kimwe abantu badahunga mwarabonye no ngahibura ya mu minsi duheze bari ikibazo cy'impunzi cyari kibazo nyamukuru kuyikuvu isiriho abantu barahunga n'uwa mbere yahunze yitwa Yesu Kristo yarahunze ajya muri Egypta bye ndibaza yuko nitwo zaturapopiranye n'ubyo byose ngo tifatire mu bwinshi twa zaturaraba ikintu cyose mu kiringo cyacu n'ingene kimeze n'ingene umuntu yocita
hari abavuga mushanahe Felix ko hariho abo police bashaka gufasha cyane cyane muri iki gihe ubyibonekeza ko abantu bagandagura abandi hanyuma igikorwa cyo kubafata cyane kumenya aba bagandagura ugasanga ari ngora abahizi abo ntibashaka gufasha muri icyo gikorwa
jembo simbone cyo boza gufasha kuko njye uko ndababwira nuko naheruka nahora mu Burundi navuye muri indwi nyine ku kwa mbere naratembereye hose ntanu nabonye umupolisi amfashe ngwangwagira nto ngwangwafangwangwa ntohoreza ubuzima ngwangwangwa ntubike ntacyo nabonye mugabo ntaje gukora kimwe naco kitagira inkuzi z'ikibi ikigoranye mu Burundi nuko inkuzi yose y'ikibi yifashwe ikivuga ngo abapolisi barandenganije ngo barandenge iby'umunari kandi baba bamufashe ko ntibigaraga ibigwanishirwa birafatanwa n'abantu no mu ndwi iheruka ntaragaruka ino hari abafashwe kandi n'amasana makaboneka n'ibigwanisho bari bafite bikaboneka bakabyerekana simva rero ko umuntu zara arapopiranya avuga ngo nta nkuzi z'ikirizi cyari mu buno bwose n'abamarika gusa inkuzi z'ikirizi hari igipolisi kirakora akazi kacu je ni bisanzwe mugabo nabo si muri coboza gufasha muri ako kazi ka misi yose ko guhagarika inkuzi z'ikibi n'ibihugu byo ngahiburaye inkuzi z'ikibi zirahari kandi zamaze afashwe misi yose mugabo ntibacavuga ngo nibace bazana ngo abapolisi mva makungu ngo baze gufasha ngo kubera ngo hare abakozi b'ikibi no mu Faransa bariho no mu Bigi bariho no muri Amerika bariho
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafise abanyumanyi radio ijwi rya Amerika Hakizimana na Nsenye yumva dutangurire kuri Hakizimana mwiriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku cemezo cy'inama musema kongo ijeje mutekano cashikirijwe ku munsi wa gatano kikaba kivuga ko inteko z'aba polisi baoni amajana 228 borongi kwa mu Burundi icyumviro cawe ikibazo cawe
cyumviro nagomba gushikiriza
yego
anene ndabona yuko inteko mva makungu na cyane cyane z'abafaransa uyu munsi muzari dukinero kandi n'ibinakimwe turabye nko muri kahise jewe ndi hagati mu gihugu mu ntara ya Kayanza ariko turabye muri kahise ku Burundi cyangwa muri kahise kaka karere abafaransa hari ibintu byinshi baba barakoze bitari byiza cyane aho twovuga nko muri operasiyo tirikwadi yabereye mu Rwanda imbere y'uko ijya genosida maze no kuba abafaransa baravuga ko babigize mu ruhara runini rero bishobora gushikara y'abafaransa ugasanga baje mu gihugu cyacu bazuba baje kuzindi imvo kugira kumbe haze kuba ibintu bibi babikingire nk'uko babigenjeje mu Rwanda kanje navuga ati rero ikenewe n'ibikenewe ko birwa barasa kuko nje ndi hagati mu ntara yo mu buraruka mu Kayanza umutekano ni wose kare niyo tugiye Bujumbura ni ibintu bigenda neza sinzi icyo baba baje gukora
none
igipolisi cy'u Burundi cyaba cyananiwe
murakoze Hakizimana reka duhe n'ijambo nsengiyumva muri
beneza
murafise ikibazo murafise cyumviro
ego ndafite cyumviro kwico cemezo ni yafashe cyo kurungika inteko mu Burundi turiko turabikurikirana tubiravye mu bisanzwe ico cemezo twovuga ko kije ko kije harengeranye kuko murabizi neza ko kuba umukuru w'igihugu amenyesheje ko azokwitoza haragiye abantu mu ibarabara bamwe barakubitwa abandi barapfa bironekara muga ico ciyemezo cari kuza mwakiriya gihe hanyuma ariko nubwo se novuga yuko cacerewe cyane ko n'abagenzi bacu bemera yuko hari ibitagenda neza nimba hari ibitagenda neza hanyuma abapolisi bakaba bokwemerwa bakaza mu ntumbero yo gufasha nibaza yuko iyo hari ingorane iyo umuntu arose umuntu amufasha biba ari byiza gusumba kubura uwo umufasha.
Murakoze sengiyumva ivyiyumviro bibiri bitandukanye. Hakizimana kwe bakavuga ko izo nteko zidakenewe akaba yinuba cyane rwose abafaransa, mu gihe sengiyumva we wavuga ko izo nteko naho zije zitevye zogira kamaro. Professeur Libera ntibashira kandi
je nibaza ko nuze Hakizimana avuga rumwe na Felix Nkubwayo. Ivyo navyo akaba ari byo leta ivuga yuko mu Burundi hari amahoro ku bice 99 hafi ijana ku ijana ko igihugu gitekanye, ariko rero ibivugwa n'amakungu yose nacyo gituma nuze inama mpuzamakungu ijeje umutekano yafashe icyo cemezo kuko ifise impungenge yuko ibintu bishobora kuyangara. No kwibutsa Felix yuko kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze gushika no mu kwa kane k'uyu mwaka ibyandiko byabyajejwe gucungera agahotora bifujanye nabo ibyo bita les exécutions extrajudiciaires ko hari amajana 348 ababaye torture amajana 651 nomutsa yuko abahunze igihugu bariko barashika ibihumbi 300 no kuvuga yuko abo bose baguma bahunga canke abo batotejwe abazimiye abapfunzwe ari mu nyororo gwaruka ari mu mashuri bapfunze abakobwa bashurashuje nabo bagurishije mu bihugu vya Aziya vyerekana yuko hari ingorane mu gihugu. Hari ingorane rero Burundi bwarasinye amasezerano yerekana neza yuko mu gihe hari ingorane mu gihugu inama mpuzamakungu irafata ingingo y'ukurungika inteko canke abajejwe gucungera ihotogwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu. Kandi si ryambere mu Burundi biba, muravyibuka neza yuko vyigeze kuba, kandi ico gihe abarundi bamwe bamwe baranga ko izo nteko ziza mugazaraje. Nshaka kuvuga rero yuko yuko nsengiyumva ibyo avuga n'iz'ukuri, ibyo avuga n'ibyo amakunga avuga, n'ibyo New African ivuga, n'ibyo nuzeye EAC ivuga, nicyo gituma bashizeho unywanisha abarundi batumvikana. Ibyo byose zegeranye byerekana yuko atamahoro ariho mu Burundi, ko abantu bariko bitwa barayicwa, abandi bagatotezwa bakabatorture amabi yose ashoboka.
Ego mereka duhene ijambo umushyira na Felix Kubwayo nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Hakizimana na Sengiyumva.
Urumva umumwese ariko aravuga ico yumvira ninge nabibona n'icyo afite ku mutima. Jewe nanjye icyo nashaka kongera ko nuko murumva yuko nohera kugihungana haje kuvuga ati amabi yose ashoboka arakorwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Mu gihe umuntu avuga ko ubutegetsi bwo mu Burundi bukora amabi gusa, sinkumva ingene yo bibona ukundi. Jewe icyo nagomba kongera ko nuko Ubufaransa nibwo buri kuburatoteza, si bwo bwa mbere bugerageje kugira ngo hari ibyemezo biza guhana u Burundi bimaze igihe bimaze amezi menshi. Ariko nugomba kwibutsa yuko n'igihugu cya Libya imbere yuko baza kwica Kadafi ngo bono n'igihugu cyarahwereye nta kikigenda, naho nibatanguye uko nyine bakaza buhoro buhoro bavuga yuko ngo Kadafi yamaze abantu, ngo Kadafi ngo ariko arahohotera abakobwa, ngo bafashwe nabi, ngo bakora ibyamfura mbi. Ubu niho bose baratanguye kuvuga yuko bihenze ko bitari byo. Muri Iraq bavuga ngo ntuze ngo Saddam Hussein ngo afisinga ibigwanisho roho nyanganda ngo nkunyarutsa ngo isingugiye gutikira. Ubu bose nawe kwaravuga ko bihenze kuko babona ko igihugu cyabo nonekaye cyatikiye. Ni murabe no muri Syria. Ibyo nibyo bagomba gukora mu Burundi rero. Izo nteko mva makungu nta kindi kintu kizoba zije gukora ati kugira ngo zisivye igihugu. Nibi bike dufite data wanje bari kubaragaya ejo nabyone turashobora kwibura byose.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha. Mwakoze kudutega amatwi. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masia dufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro tubashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka tubararitse mu bandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.